turabaramukije bakunzi badususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Kaze muri uno mwanya mwiza w'umuziki na Neri Mwiza. Tariki 8 ukwezi kwa gatatu ni tariki amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ariko cyane cyane na kanya ko gusubira kwibutsanya agaciro umukenyezi afise mu buzima bw'urugo eka n'ubuzima bw'igihugu. Itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu ni umunsi wo guhimiriza ngo agateka k'abakenyezi kubahirizwe. Bakunze badususuruke uruhara rw'abakenyezi n'intangere mu buzima bw'abantu bamutazira mutima w'urugo yaba umubyeyi canke ataronse amahirwe yo kwibungenga agacira afise ntikirengagizwa. Umuririmvyi w'umubirigi Frank Michael niwe yaririmvye ngo toutes les femmes sont belles canke ngo abakenyezi bose ni beza. Si beza gusa ku mubiri, ni beza ku mutima no mu mibereho. Dukundire dusubire tubibutse agaciro k'umukenyezi biciye mu ndirimbo n'imvino z'ikirundi. Gumana natwe.
Umukenyezi umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Ugo n'uruvino umukenyezi w'umwizigirwa gumugwe ndanga karangagira amahoro. Umunsi nk'uyu duhimbaza umunsi mukuru wo guharanira agateka k'abakenyezi. Ngaya amajambo twibutse icy'umukenyezi ari mu muryango.
Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Kobwa yabonye arakowe kare ati ndusurunga nwe twarukanye.
Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugira ugiye kwa mikara.
Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Barira umukobwa nabonye muramba uwa mukoya mutwaye kujana. Rurema icanya arabyararaye kamaze umuryango urasazagara.
Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Baramubwiye ngo ronje bitoto
oye jewe sishaka iyo ba mikara.
Wereka ntureke n'ejo bitoto
oye jewe sishaka iyo ba mikara. Namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Umukenyezi yatowe kare yahawe n'Imana fasha kurema. Akora kabikora na kamwe mwe.
Musenyeri Justin Baransane Nikiye ari kumwe na Orchestre National mu Burundi barahayagije umukenyezi no ngaha barabere ku mukenyezi mu rugo icamaze
Girenda yuwo mukenyezi ariwe munyagiro
kuyagwa erega ijambo ry'umutwe n'ubu iriguma ari umukenyezi club ihunja bati mbe uyo ninde numwe yavyuka gashariza ku ruhimbi agakungira ivyansi agatabira itongo araseruka mu makungu icurarangisho kama umugwindanga karanga iningiti band barahayagiza umukenyezi bati yamana ubutore n'ubutwari agahorwa nubwira n'ubwitonzi Dusuruke turiko tubumvisha imvino n'indirimbo z'ikirundi zihayagiza umukenyezi ngiri irindi gitiranwa ry'umukenyezi umukenyezi ngo ni ishure ry'ubuzima uwo n'umugwi abagendera buntu Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Turiko duhayagiza umukenyezi biciye mu mvino n'indirimbo z'ikirundi. Umukenyezi mu Burundi ni ngira kamaro. Nirindi gitiranwa ry'umukenyezi. Mwumvirize umuhisi Musoni Evariste na Mupenda bahoze muri Orchestre National baturirimbira ngo umukenyezi mu Burundi. bakunzi badususuruke iyo turiko turavuga umukenyezi hari benshi bamugereranya n'umuvyeyi koko umukenyezi arashobora guteka akavyara gaheka akitwa umuvyeyi ayo mahigwe si bose bayagira abakenyezi bataronse kibondo nibaca bata akaranga mutima k'abakenyezi sabo gukumira mu miryango umufaso ni Denise Bucumi inkuru nziza umutamukanye wahoza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi aratwibutsa hano ko umukenyezi arengeye ubuvyeyi muri no ndirimbo yise More Than a Mother bisigura arengeye umuvyeyi arahimiriza kudakumira abakenyezi bataronse kibondo agasaba abafasha babo kushigikira kuko kutavyara bitara umukenyezi gusa umviriza More Than a Mother ni Denise Bucumi inkuru nziza
Fertility doesn't just affect a woman only. Fertility is a shared responsibility. Men, support your wives. Be stronger together. Infertility is not a stigma.
bahayagize umukenyezi mu gifaransa umuririmbyi w'umurundi Andy Mwag yarahayagije umukenyezi mu rurimi rw'igifaransa femme africaine femme multitâche tendresse douceur compassion tenacité persévérance endurance ati mukenyezi munyafrika maboko igihumbi bwitonzi munyakigongwe akagumye bagumako Give you ibirango mu kinyarwanda
From North, from African Elle palache, elle multitâche Tendresse, douceur, compassion Douceur, ferme en elle Ténacité, persévérance et endurance Tout vient d'elle Femme, ne lâche pas
twibutsa ko iteka umukenyezi atwara mu rugo agiye kubaka arikura mu ndero yahawe akiri muto muri runo ruvino bagira bati sagusagambe warakuze witonda ni wakuze wishima bose barakuyaga kubeza inyambo bati kubeza inyambo canke abeza barezwe neza barasabwa inyambo
Sagusagambe warakuze witonda ni wakuze wishima bose barakuyaga
mukunzi badusuruke Afrika Novango twaganiriye na sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundi kazi nuwo gusaba umurundi kazi nuwo gukuya umurundi kazi nuwo gusasa umurundi kazi nuwo gusya nuwo kuvoma ekanamba sivyo gusa gujari magera vyarageruye umurundi kazi amaze byinshi umviriza Umurundi kazi ni kirumara ni maboko igihumbi ni mutima w'urugo ni shure ry'ubuzima ni ntagenze umugongo urugamba ruteye twifuriza abakenyezi bose kugendera izo ngeso nziza zose babahayagiza mu mbyino abababona bose babavome ko ivyiza twese hamwe duharanire ko agateka k'abakenyezi kubahirizwa iradijwe rya Amerika na Neri Mwiza turabifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi mwese
Ninagenzu mugonguru gambarute